Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 22 Rusama n'umwaka w'ibihumbi 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye ndi ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Kimwe mu bituma ibitigiri by'abanyururu bitagabanuka nuko hari bamwe mu bategetsi bivanga mu tungane. Ibyo bishikirizwa na Vyane Ndayisaba, umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Arishoto riharanira agateka kazi na muntu no kurwanya ubushomeri, ni biganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uno wa gatanu. Nyuma yaho umushikiranganji w'ubutungane yamenyeshereje ko mabohero atandukanye hari abanyururu barenga ibihumbi 19 kandi afise ububasha bwo kwakira ibihumbi 4 bitarenga. Ikigo Credege kiratewe umutima uhagaze n'iterabwoba ririko rikorerwa abanyagihugu bo muri quartier Muyange muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, rikorwa n'urwaruka rw'imbonerakure rurara rurakizura hagaca haba n'ubusuma. Icyo kigo kivuga ko hari n'abamaze kubugwa irengero. Ingingo iherutse gufatwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo guhagarika ibikorwa by'ikigo Ubuha cari kucubaka amazu yo kugurizamo inkwavu muri Karuzi ngo niyo guhenda Abarundi, kuko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu Ndayishimiye afata bene izo ngingo ariko bene gukora amakosa ntibakurikiranwe n'ubutungane. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasiye kubaramutsa. Ishyirahamwe Arishoto riharanira agateka kazi na muntu no kurwanya ubushomeri ibona ko kimwe mu bituma ibitigiri by'abafungwa bitagabanuka mu busho butandukanye nuko hari abategetsi bamwe bivanga mu madosiye y'ubutungane. Byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu. Ni nyuma yaho mu gihe umushikiranganji w'ubutungane aheruka kumenyesha ko mu mabohero 11 y'igihugu harimo abanyururu barenga ibihumbi 19 mu gihe afise ubushobozi bwo kwakira ababa ibihumbi 4. Vyane Ndayisaba abona ko ubutungane bukwiye gukurikiza amategeko y'igihugu, umukuru w'igihugu nawe agashigikira ubutungane. Tumwumviriza.
Abategetsi benshi bakuru bakuru mu gihugu bahambaye bitwaza amapete n'ububasha bafite mu gihugu buhangange bivanga mu by'ubutungane, bagategeka abacamanza ashikiriza manza yuko umuntu yejejwe uhawe ikigongo cy'agateganyo atavayo kubera umutegetsi kanaka bafitanye urubanza ariwe baburana abihagazemo ataboneka abatwara igihugu geno bwamenovuga umukuru w'igihugu umukuru n'amashyamateka na minuza amateka ko babibonye niyo babaha inguvu bicarane babagirishe inama ku mugaragaro bababwira ati gwe umunsi kura kazi kayo mwigenga umuntu azobahamagara urose umunyandikira inbox mugapfa ku mugaragaro ko basabiruka ati naka yambujije ko idosenda ikora bacatangura kubahana aho mutungane bace biyemera kuyemera uwo muntu uyemeye ko nata gufutiye biragoye bisaba yuko abo mutungane bashigikiwe nabashigikiwe n'abantu aba bane umukuru w'igihugu umushyanyi wa mbere kigaje umukuru w'igihugu umukuru n'amashyaka mateka muzo mateka niho tubage ngo bagakora muri solidarite abantu babiga ibihangange bakabatanga aho byofasha kuko barahari kandi abantu bamenyekanye bagaca bahana uri colonel uri bege uri ministre ukomeye mu mugambi w'ubutegetsi ufite ikibazo genda uburane mu bandi ugera mutungane nk'umuntu wese asanzwe.
Vyane Ndayisaba abandanya avuga ko abahagaritswe mu mwaka w'2015 bagaheza bakezwa abandi bagaheza umunyururu ntibari kugwe hamwe n'abakorerwa iremenkanya rijanye no gufata ku nguvu navyo biri bituma amabohero aguma yuzuye n'ubunyene dusubire tumutega matwe
igituma abanyororo bamagura mu buso harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa icyazo guhungabanya umutekano w'igihugu abandi nabo kuba bari mu migwi ihugabanya umutekano w'igihugu nukuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa bunga umutekano w'igihugu gushyiza harimo abejejwe n'ubutungane harimo abakoze umunyororo barawumara muga gushyiza bose bagumba bari mu mvugo abashyiza amanga babikoze ngo babarekure n'umushyiza amanga bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukaho ni ukuvuga rero icyo ni kibazo cya politiki dusaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari bagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015 ntibaguma buzuye mu bagohero amahoro atagabanuka kubera bo nta bintu biguma hahandi gitume nka babandi muri gatolika ngo nkuko byamira mbere hose ibimere ko mu myaka yose ame ibintu birahinduka mbere umukuru w'igihugu mu byo Burundi hose nagira igikonga abo bana mu Burundi bishimiye yari bwatwara igihugu cy'u Burundi nari ndi komanda y'iyo nagira igikonga abana b'u Burundi amabigishe moralization baje guteza imbere igihugu bazihari ikindi gituma amabuye yaguma yuzuye ikintu cerekeza Viore gufata ku ngufu naguma nkeneza yuko kuri iki hasigaye ari montage strategy ya Viore abakobwa benshi n'abagore baza ikintu cya Viore gufata ku ngufu y'ikigwanizo cy'amanyanga uno munsi abantu babana mu gihe badahuza umwe atako avuga ati ujya mwana wanje yakorera Viore n'ujya mu papa baharya kubera wumvise ari Viore bashashira mu mbuto atari fabre kandi abeshegwa aha twagomba rusabe ku bintu bya Viore badushireho n'uvuga icuma ipima umukobwa by'ukuri yakorera Viore
inzamba
ikigo credeje cishinze gutsimbataza indero n'iterambere ry'ugwaruka kiranegura iterabwoba rimaze iminsi irikogwa n'ugwaruka bwibonera kure muri quartier Muyange ni muri commune Ntahangwa iri mu ntara ya Bujumbura ku bw'ico kigo abanyagihugu bamaze amezi yababa abiri batekiwe n'ubwoba buva ku marondo n'ubusuma credeje kikemeza ko hari n'abantu batari bake bamaze kubugwa irengero muri ako gace muri iyi myaka iheze mu gihe igihugu kirangwamo ukutumvikana gushyigikiye kuri politike idu n'idu na mugenzi wacu Pierre Gahungu
haraheze indwi zitari nke abanyagihugu bo muri quartier Muyange muri komine ya Ntahangwa bavuga ko babayeho mu buzima bw'ubwoba kubw'ikigo CREDEJ cishinze gutsimbataza indero n'iterambere ry'ugwaruka imigwi y'ugwaruka rw'imbonera kure iragira amarondo kuva igihe c'isaha imwe z'ijoro gushika mu gatondo kubw'amakuru ico kigo cegeranije abarengana mu ijoro baranyagwa ivyabo muri ayo marondo kandi ngo hari n'ingo zinjirana mu ijoro amafaranga ibiguruka impene intama amapikipiki n'ibindi bintu by'agaciro ngo bikaba vyibwa n'abakora ivyo bikogwa Kedesh ikavuga ko n'imiburiburi ingo indwi zimaze kwiga mu kiringo c'indwi zibiri gusa ku bw'ivyo abanyagihugu benshi bakemeza ko batubahuka kudoma urutoke kuri abo bagizi ba nabi biturutse ku gutinya kugirirwa nabi canke ko bokwagirizwa kuba mu migambwe itavuga rumwe na leta ku bw'amasoko ahegereye bamwe mu banyagihugu bakaba baratanguye guhunga ako gace kubera umutekano muke ikigo CREDEJ kikabona ko ibyo bikogwa biri mu murongo w'iterabwoba rihagaze kuri politiki muri ako karere gahana urubibe na zone Mudinda ico kigo kikibutsa ko abantu batatu babuzwe irengero aho ku Muyange kuva mu kwezi kwa Rusama ku mwaka uheze mu gihe cy'amatora abandi batanu nabo bakaba bari banyurujwe aho nyene mu matora yo mu 2020 abanyagihugu bagiriza bamwe mu bategetsi b'imbonera kure bavuga rikijana ko ari bo bari nyuma y'iryo terabwoba kugira abantumye uwo wese yoshaka gushikiriza iciyumviro gihushanye n'icabo mu bavugwamo hakaba harimo abazwi ku mazina ya Jimmy Manius Abdullahi Nshimirimana azwi nka Kibara Pacific hamwe na Janine nk'uko amakuru ya CREDEJ bivuga iyo migwi ngo irongowe na Nepomuscène Nsengumuremyi hamwe na Ménard Nicizigamye CREDEJ igasaba ko ivyo bikorwa by'ubusuma bihagarara vuba cane ico kigo gihamagarira abajejwe intwaro igipolisi n'ubutungane gukora amatohoza ataho ahengamiye kugira hahagarikwe ukudahana kuvugwa n'abanyagihugu bo ku Muyange
urakoze Pierre Gahungu ingingo iherutse gufatwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo guhagarika ikigo ubuha kubandanya ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kugwirizamo inkwavu ikaruzi niyo gusamaza abarundi bivugwa na Emery Pacifique Giraneza arongoye ishirahamwe Mapu Burundi Buhire ngo kuko sijyambere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata benizo ngingo ariko abakoze ibyaha bakurikiranwe imbere y'ubutungane kurikira Emery Pacifique Igiraneza arongoye Mapu Burundi Buhire
iyaba ijya ngingo yarivuye ku muntu akunda igihugu ashaka kugitwara no kugishikana heza twebwe ingingo nkiyo yose ihana abanyonyezi ihana abiba itunga ry'igihugu twayifata nkuko ari ingingo nziza mugabo turazi uwayifashe uwariwe turazi yuko atari ya mbere akina ibintu nkabijya turazi yuko igihe cyose agiye akavuga yuko abantu arabasuma akavuga yuko afise ivyemeza yuko biba amahera ya leta abo bantu bihera badahanwe kandi niyo bakuwe ntibakurikiranwa kandi n'amahera yibwe ntagarukanwa mu kigega cya leta no kuvuga yuko tubibona nk'umukino wa leta wo kwiba amahera y'igihugu hanyuma bakerekana yuko umengo bakurikiranye batoye n'abayibye ariko ya mahera ntiyigera garuka nabivye ntibigera bahanwa kuko byose baba babikoranye n'abategetsi nuko rero tubona ijya ngingo nta gishasha tuyibonamo na kimwe tuyibona nk'umukino usanzwe wo kwiba ariko ukiba ushaka gusinziriza abanyagihugu kugira ngo bahave bibaza yuko utarimo kandi ugiye kubikurikirana ubibabonera kandi mu byukuri usanzwe urimo nawe ufite uruhara runini
Inunga hadi kidusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese maduteze yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese ubiti ciwe bafashe kwaturukaniriza mugire aho mamubahwe mwanyu mu byanyu na gahwane